Mwana nyakumviriza radio ijwi ry'America mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikire no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, mwiriwe ndabahaye ikaza mu biganiro byo kuri isaha muri kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Nanjye ndabashuhuje mwiriwe. Amakuru: Leta y'u Burundi irasaba abanyagihugu kutirukira kurondera akazi mu Rwanda ngo ntirubashaka.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo, ukuravye cyane akwibutsa kwambara. Mbega n'ukubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka, kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi.
Uyu ni umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi, Aime Laurentine Kanyana, yari mu Kirundo uyu munsi.
Intamake y'amakuru yo hijyana hino tubashikiriza mu kanya gato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ekleziya Katolika ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu nka Human Rights Watch, byasavye Perezida Joseph Kabila kuva ku butegetsi nk'uko bitegekanywa bifatiye ku matora ya mu kwezi kw'12 muri Kongo.
Uburayi bwongereye igihe cy'ibihano ku Burusiya andi mezi 6.
Abategetsi mu muryango w'ibihugu by'i Buraya abashitse ku masezerano mu masaha ya kare yo mu gitondo uno munsi wa gatanu ku kibazo cy'abimukira. Idonido rero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye kuri saha. Abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'i Buraya abashitse ku masezerano mu masaha ya kare yo mu gitondo cyo uno munsi wa gatanu ku kibazo cy'abimukira. Perezida w'igihugu cy'u Fransa Emmanuel Macron yatangaje ko ayo masezerano ari inkuru nziza, kandi ko gukorera hamwe hagati y'ibihugu bigize umuryango w'Uburayi vyibonekeje mu biganiro vyatanguye ku munsi wa kane ku muhingamo birangira mu bucagucagu bw'uno munsi wa gatanu. Amasezerano ategekanye ishigwaho ry'ibibanza byo kwakiriramwo abimukira n'abarondera ubuhunzi mu bihugu bigize umuryango w'Uburayi vyemeye kubakira. Abategetsi b'igihugu cy'u Butaliyano bari bazibiye iyemezwa ry'amasezerano aya iriyo yose, kiretse ibihugu bigize uwo muryango vyemeye gufasha ico gihugu kurushiriza ku bijanye n'ikibazo c'abimukira. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ko Ubutaliyano buzofata ingingo mu nyuma yaho kuvyuko nimba buzoshiraho ibibanza vyo kwakira abimukira. Ibiganiro hagati y'abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'i Buraya vyabereye i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububirigi bivugwa ko bitari vyoroshe na gato. Abari muri ivyo biganiro bafise imigambi yo gushiraho ibibanza byo kusuzumiramwo abimukira mu bihugu byo muri Afrika yo mu buraruko. Ivyo ni mu mugambi uko kugabanya ibitegiri by'abantu bajabuka iba hari Mediterane kugira bashike mu karere k'i Buraya kenshi baciye mu gihugu cy'u Butaliyano.
Aba bakuru b'ibihugu na guverinoma b'u Burayi bwunze ubumwe muri iyi nama yabo y'i Bruxelles kandi bafashe icyemezo cyo kongera andi mezi 6 ibihano bafatiye u Burusiya kubera kwivanga mu ntambara ya Ukraine. Bagifasheje ariko bagitangaje uyu munsi mu rwandiko bashyize ahagaragara bari bateraniro ku cyicaro cy'umuryango wabo w'u Burayi bwunze ubumwe. Ibyo bihano babifashe bwa mbere na mbere mu 2014 bakagenda babyongera igihe cy'amezi 6 uko amezi 6 nyine ya mbere yabagashize. Mu 2014 kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano u Burusiya kubera kwigarurira intara ya Crimea yahoze ari ya Ukraine. Icyo gihe ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru Washington yatangaje ko yakajije ibi bihano kubera ko nk'uko ibivuga u Burusiya bukomeje gutera inkunga inyeshyamba zo muri Ukraine. Umubano w'u Burusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye mubi kugeraho ibihugu byombi byirukana abadiplomate 100 ku mpande zombi mu mwaka ushize. Hagati aho ariko abakuru b'ibihugu byombi bagomba guhura ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha mu murwa mukuru wa Finland, Helsinki, nk'uko White House bitangaza. Bazaganira ku bibazo bitandukanye bifitanye isano n'umutekano.
Radio ya Amerika, Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ekleziya Katolika ikomeye cyane muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu nka Human Rights Watch byasabye President Joseph Kabila kuva ku butegetsi nk'uko bitegekanywa bifatiye ku matora ategekanijwe mu kwezi kw'12 muri Kongo. Bitegekanijwe ko President Kabila agira icyo avuze uno munsi kwa gatanu ku muhinga. Kigera cha ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo Jennifer Haskell yatangaje ku munsi wa gatatu ko President Kabila ashobora gucika intwari mu mateka y'igihugu hamwe yoshikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Inama y'abepiskopi muri Kongo yateye akamo kugarukira umugambi w'amahoro no munsi wa gatanu. Iyo nama ibukije kubwirizwa nshingiro hari muri iki gihe riziririza Perezida hari muri iki gihe Joseph Kabila kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Inama y'abepiskopi yasavye urwego rw'igihugu rujejwe amatora gusohora mu buryo bwihuta bushoboka intonde z'agateganyo z'abazotora. Izindi mpungenge zerekeye kutumvikana ku mashini abantu bakoresha mu gutora abatavuga n'umwe na leta bazise imashini z'ubusuma. Ndacha Perezida Kabila aravuga kuva agirishije ikiganiro n'abamenyesha makuru ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere. Yamara byitezwe ko ashikiriza ijambo no munsi wa gatanu ku muhingamo umunsi w'imbere yo kwibuka imyaka 58 irangiye igihugu cya Congo cikukiye. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko Perezida Kabila yotegerezwa guhumuriza abanyagihugu ko hazoba amatora yemewe mu kubahiza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu.
Muri Mali, icyicaro gikuru cya G5 mu mujyi wa Sévaré ni mu gihugu hagati no hagati cyatewe n'umwiyahuzi wari wambariye ku bisasa rituritsa yahitanye abantu batandatu akomeretsa abandi benshi. Biratangazwa n'ikigo ntaramakuru cy'Ubufaransa AFP. G5 ni umutwe w'ingabo umwe urimo abasirikari b'ibihugu bitanu: Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania na Chad, washinzwe mu 2017 mu rwego rwo gushyira hamwe ingufu zo kurwanya intagondwa zayogoje akarere ka Sahel. Igitero cy'Sévaré cyabaye iminsi itanu imbere y'inama ya President Emmanuel Macron w'Ubufaransa na bagenzi be ba G5 i Nouakchott, umurwa mukuru wa Mauritania. Ubufaransa bufite muri Sahel umutwe w'ingabo witwa Barkhane ufasha G5 ugizwe n'abasirikari bagera mu 4,000. Ubufaransa kandi ni kimwe mu bihugu byiyemeje gufasha G5 mu rwego rw'amafaranga. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ni mujye no kuri Facebook VOA radio yacu naho murakurikira amakuru uko turimo tuyabagezaho.
Kumakuru yo mu biyaga binini duhere mu Burundi, amushikiranganje w'ubutungane Eme Rolantine Kanyana asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yariko ashikiriza buramatari mushasha muri komine Busoni, amushikiranganje Eme Rolantine Kanyana yasiguriye abanyakirundo ko ico gihugu baronderamwe akazi kitabashaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kumutumba wa Gatare uri muri komine Busoni ni wabereye ibirori byo gushikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Kirundo. Muri ugo rubanza leta y'u Burundi yaserukiwe n'umushikiranganje w'ubutungane Eme Laurentine Kanyana. Buramatari mushasha yashikirijwe amabanga mu gihe hari abarundi bariko barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikiranganje Kanyana arashima uko bariko barakigwa ariko abahamagarira kudasubirayo.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo, ukuravye cyane akwibutsa kwambara mbega n'ukubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi. Mbega aho mugenda kuwo mugenda mugakorera hama bwaca kabirukana atabahembye nimwoja. Muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi no mu zindi ntara zose uwifuza gukora gifite amaboko n'ingufu akagenda agakora agahembwa neza, iteka ryiwe n'itekane rikaguma ryubahirijwe.
Alent Tiberi Mutabazi yashikirijwe icese amabanga yo kurongora intara ya Kirundo, avuga ko baba abirukanwa canke ababakira batateguzwa.
Uno munsi bakaba bariko barirukanwa kandi bakirukanwa batategujwe n'abanyene kugira ngo bitegure baze bazanye utuntu twabo kandi bakirukanwa natwe bataduteguje kugira ngo tubakiyane iteka neza. Murumva kwiza ingorane twa tubasaba ko muri kumwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwari wa gatasandajejwe icyo gikorwa ko modufasha kuzokwakira abo bantu ariko baraza nibene wacu ariko tukongera kandi tukabigisha karanga mutima tukabigisha inyigisho zo kwenda igihugu kugira ngo bamenye yuko igihugu cyabo ciza ari iki gihugu cy'u Burundi.
Waserukiye leta mu biro byo gushikiza buramatari mushasha asaba aba baje kuronderera ubuzi hanze y'igihugu kubanza kwegera inzego imbere yo gufata iyo ngingo.
Agira umwere gihugu zosubira kumva azamuka hama bakamuzana bamuboshe cyangwa bakamwirukana azaravuze induru ngo ibyanjye bisigaye hariya. Uza bafise ikibazo cyo kurondera ko kazi arashikira inzego zibikejwe ziheze zimwereka aho ashobora kugakorera kuko imyongira hari mushobora kurima ibibara birahari nka bijya byahari byo gushobora kurima mbere ngaha haramera gusumbana hariya. Tukaba dusabye rero ko icyo kintu mwo cyitwararika.
Mu gusozera urubanza intara ya Kirundo yazindukanye umushikiranganje w'ubutungane yaragije abanyagihugu buramatari mushashi.
Aba bene gihugu bahanze amaso wowe ngaha muri ino ntara ya Kirundo ni uri nomero ya mbere haba mu byerekeye ubutunzi, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye ibisata byose by'ubuzima bwa bene gihugu. Hari uzoza kukubwira yuko afite urubanza gutongo n'uzocimubwira ati yasize ubucamanza, urahamagara abacimanza umubashikirize hamagira icyo bakoze kandi nibatagikora neza umwene gihugu agatse kukwidoga ko ubishikiriza ababijejwe.
Mutabazi yemeye kugamburuka mu mabanga yaragijwe.
Nabandi ndabemereye yuko imijyango haje amwiruka abamatari yuguriye umwene gihugu wese mu ntara ya Kirundo ekambere nabene gihugu bava mu zindi ntara cyangwa ibindi bihugu mwese muri hawe ikaze muzokwakirwa atangorane.
Umutware mushasha yagiye kuramutswa intara ya Kirundo yongeye kandi gusaba leta kuvugana n'ishyirahamwe riraba impunzi HCR kugira abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bifuza guhunguka boroherezwe ko bariko barirukanwa kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze baharugwa mu majana umunani. Abanyuma birukanwe kuri uyu wa kane baciye ku mupaka wa Gasenyinemba bakaba baharugwa ku majana 23 benshi bakaba bava mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda gusaba Barundi gusubira iwabo kugira ngo bajye gushaka ibyangombwa bibangamiye bamwe mu Banyarwanda n'Abarundi bashakanye bidaciye mu mategeko. Bavuga ko bafite ingorane zo gusezerana nyine biciye mu mategeko muri iki gihe. Eric Bagiruwe ubusa yasuye muri bamwe araduha ibindi bisobanuro.
Ukigera mu kagari kambuye mu murenge wa Kibiriza, akarere ka Nyanza ho mu majyepfo y'u Rwanda bahana imbibe n'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi, abaturage bahatuye baba abanyarwanda ndetse n'abarundi bashakanye n'abanyarwanda bagusanganiza ibibazo bishingiye ku migenderanire itifashe neza hagati y'ibihugu byombi ubusanzwe byakunze gusangira kabisi na gahiye. Ikibazo benshi bahuriraho ni cyuko hari bamwe mu barundi bakunze gushakana n'abanyarwanda mu bihe bitandukanye bakabana badasezeranye mu mategeko. Kuri ubu abashaka gusezerana ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu Rwanda butegeka ko abarundi bakwambuka gushaka ibyangombwa mu Burundi bigaragaza ko nta wundi bigeze basezerana nawe. Kandi kubera ibyambu banyuragaho bifunze ni ihurizo rikomeye. Ni ikibazo witwa Bisenga Imana washakanye n'umurundi kazi yabwijwe rya Amerika.
Ese twabona gute kugira ngo dusezerane? Baratubwira ngo ni bagende iwabo ngo banzane icyemezo ngo cyo kugira ngo basezerane ngo dusezerane. Kandi noneho kugira ngo ava hangahaje hariya ntago yahagera. Barafunze. Nawe ntibakimwemerera ngo yuko ari uwabo. Baravuga ngo niba ubyaye ngahantu ukabyara imbyaro icumi cyangwa se 15. Ntabwo gikorera cya gihugu cy'iwanyu. Uri umunyarwanda uri wa Kagame. Gumi iwanyu, icyo uje kureba iwacu ntabwo tukizi.
Bwana Bisenga Imana akavuga ko mu bihe bitandukanye yakunze gusiragira mu nzego z'ubutegetsi asaba gusezerana n'umugore we ariko ntibikunde, kandi ko mu rwego rw'amategeko kubana n'umugore batasezeranye bimuteye impungenge. N'umugore yemeza ko bafitanye imbyaro enye.
Nk'ubu ngubu n'uryo ushobora gupfa. Mpfuye nk'abanyamuryango wenda bamuhinduka bakavuga ati jiwani abana ntibabone iki uburenganzira, ntibabone n'usigara barera, nta data afite, nta mama afite, n'izo mpungenge afite. Ariko nk'ubu dusezeranye yavuga ati ibi ni iby'umugabo wanjye ndabitegeka. None ubu ntago yaba bitegeka.
Iki kibazo cyo kubana n'umugore utazwi mu mategeko uyu mugabo ntakibonaho gusa kuko no mu mibereho isanzwe ngo kimugiraho ingaruka. Ari mu bakene bagomba kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza, kandi umugore we ngo kubera ari umurundi kazi ntiyemererwa mituweli de sante.
Afite kuvuga ngo turaha abana bawe bonyine, umugore wa ntago tumakura ko nta ndangamuntu afite. Ese nzatunga wa muntu adafite mituweli, arware, bizagenda gute. Kandi banze kuduha uburenganzira bwo kugira ngo dusezerane.
Si ikibazo Bisengimana yisangije. Mukecuru Aloyizi Kabanyana avuga ko umukwe we yageze mu Rwanda afite imyaka 12 y'amavuko. Biza kurangira ahindutse umukwe we. Ukurikije uko uyu mukecuru abisobanura byumvikana ko uyu mukwe we amaze mu Rwanda imyaka 18 kandi ntiyemere gusezerana n'umugore we.
Barahari badufitiye abakobwa nanye ndamufite ufite umukobwa wanjye. Yaje ari umwana ufite imyaka 12.
None ubu ngubu afite umwana ari hafi kubyarana none. Yaje ari akana gato cyane kangana nka ubwo rero turabana ndetse kakajya kaza kakarya mu bandi bana. Ntazi ko azashakira n'umugore.
Uretse aha mu murenge wa Kibirizi Nyanza ijwi rya Amerika yageze, ikibazo ngo kiri henshi mu bice bihana imbibe n'u Burundi. Bwana Pascal Misigaro atuye Nyanza mu murenge wa Ntyazo.
Ariko icyo kibazo no kuri yenzi kikunze kuba kubera ko harimo abakobwa benshi bagiye bashakana n'abanyarwanda kubana badasezeranye hari ikintu bitwaye. Nkuko uriya Bisengimana amaze kwivugira ko aramutse agizenda ikibazo cyo kuba yapfa nicyo kibazo tubona habamwe imbogamizi. No muri ya miryango bashobora guhinduka babana babisengimana bitewe nuko bo ari abanyarwanda yenda buzuje ibyangombwa.
Bwana Misigara gasanga ubuvugizi kuri iki kibazo ari ngombwa.
Naho ubundi muramutse muvugiye nko hejuru nk'abantu bari bamaranye igihe ntabwo bakakwiye kugira ngo babahinduke babe babahinduka ngo bavuge ati ntabwo mwasezerana bakakwiye kubasezeranya kugira ngo abana bazabone uburenganzira.
Uyu murundi kazi nayo washakanye n'umunyarwanda kandi adashobora kwambuka iwabo mu Burundi kugeza ubu ngo hari ibyo atemerewe.
Washatse hano kuva ryari?
Nashatse 2008.
Nawe nta byangombwa ufite nkuko bari kugenda bavuga bagenzi bawe?
Nabyo ngira. Mfite irangamuntu y'indundi.
Wowe nta kibazo ufiteye?
Icyo kibazo cyangwa bari gutanga nanjye mituweli ntago bayima. Barayinyimye ko ndi umurundi kazi nyine kandi nasezeranye n'umugabo.
Radio Ijwi rya Amerika yageze ku cyambu cya Mpanda abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga mu migenderanire imibano itaratosekara ihasanga ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda wo mu mutwe w'inkeragutabara. Uyu yaduhamirije ko imigenderanire yahagaze kandi ko abashakanye ku bihugu byombi bigoye kubasezeranya mu mategeko.
Ibyakire kibazo rwose nk'inahanga. None se urugero nk'ubu nabafite nk'umugore mu rundi kazi tukajya kwa gitifu. Ngo nagusezeranye kandi uwo muntu yumva n'uratavuga urimi rw'ikinyarwanda nta wumvuje n'undi kuba yakubatse inahanga hakuru no hari ikibazo hari impapuro zigomba muhurenganza ko nta wundi mugabo yigeze ashaka hari.
Radio Ijwi rya Amerika yabonye ibaruwa y'umwe mu banyarwanda bitse yandikishijwe ikaramu ariko bigaragara ko yanditswe n'abarundi kuko iriho n'ibirango by'u Burundi. Nibaruwa yandikiwe mu ntara ya Kirundo komine Bugabira isaba abategetsi b'u Rwanda gusezeranya mu mategeko mu Burundi kazi washakanye n'umunyarwanda kuko ngo nta wundi mugabo yigeze asezerana nawe mu Burundi. Gusa kugira ngo yibaruwe igere ku butaka bw'u Rwanda nabyo ngo byabaye ihurizo rikomeye. Tega amatwi
uko yangeze bafashe kinonko bashiramwe umuntu uze hano mwe nari umwishashe barajugunya barantumise koko nta wambuka bajugunya hano umwishashe barajugunya koko ntiwafata impuzo se wajugunya bigakunda
bafashe kinonko
bashira mwishashe gushya n'umwe wicya
baje barenza umugezi w'akanyaro.
Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ubutegetsi Nyanza ngo twumve icyo bubivugaho ariko tuzakomeza kubashakisha nibidushobokera ibyo bazadutangariza tuzabibamenyesha mu biganiro byacu bitaha. Mu minsi mike ishize nibwo hahoze humvikana imiryango y'abarundi babaga ku butaka bw'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko bahambirizwaga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose. Se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56
yego nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Facebook VOA radio yacu. U Rwanda rwatangiye gahunda idasanzwe yo kwica imibu itera malaria rukoresheje imiti mu bishanga no mu nkengero zabyo. Iyi gahunda bayitezeho byinshi mu rwego rwo kugabanya ubukana bwa malaria idasiba kwiyongera. Asumta kaboye duteguriye inkuru.
igahunda itari sanswe izwi mu Rwanda ije kugabanya ikibazo cy'amarari y'ubu iba yabaye nyinshi muri iki gihimburi maze kugabanuka usanga hirya no hino malaria yariyongereye muganga Aimable Mbituye umuremyi ukuriye ishami cyo kurwanya indwara ya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avugana na Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko muri iki gihe ashobora kuboneka abarwayi 300,000 buri kwezi hirya no hino mu Rwanda ku buryo ubu buryo nabwo bushobora kunganira ubwari busanzwe Dr. Aimable yasobanuye ko uburyo buzakora
gahunda ni gahunda navuga ko ari nshyashya mu gihugu cyacu ikaba ije kunganira ingamba zisanzweho twari gutanga inzitiramibu ku baturage bose twanateraga imiti imbere mu nzu turere turimo malaria nyinshi cyane ntabwo rero izi ngizi dutangiye arizo zo gutera imiti yica amagi y'imibu ndetse no kwica imibu mikuru ariko hanze aho ngaho navuga ko ari mu bishanga by'imiceri by'umwihariko cyangwa se n'ahandi hakorerwa ubuhinzi bukorewe mu mazi no dusanga ko imibu ibona indiri iyo guteramwa amagi aho no dushaka gutera iriya miti by'umwihariko ariko nahakikije ibyo bishanga aho dusanga ko ya mibu itangiye kuba mikuru mbere yuko ijya mu ngo z'abaturage aho iruhukira ikabanza igakuraho gatoya kugira ngo igere mu ngo z'abaturage
ku munsi wa mbere iki gikorwa cyatangiriye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu mirima y'umuceri abaturage bemeza ko batari bagitinda mu murima kubera umubu mwinshi ngo babuzaga guhinga ariko bakemeza ko bagiye kujya bahinga noneho bagataha amasaha akuze
ubundi twajyaga duhinga hano mu iki gishanga harimo umubu mwinshi bityo bigatuma dukoresha amasaha makeya kuko hari igihe umubu wabaga ufite imbaraga tukavamo tugakoresha amasaha makeya ubu rero tugiye gukoresha amasaha menshi tugiye kuyongera kugira ngo tubashe kubona umusaruro ukwiriye twajyaga tugira ibibazo by'uburwayi bwa malaria ugasanga kenshi abantu badahingira igihe kubera ikibazo cy'uburwayi ubu rero ibyo byose ndahamya ko tugiye kubirwanya
iki gikorwa kirakorwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ingabo z'u Rwanda na Polisi y'Igihugu iyi gahunda yo gutera imiti irwanya malaria izahera mu turere dusanzwe twibasirwa na malaria nk'akarere ka Kamonyi Nyamasheke Nyarugenge Gasabo Kicukiro ndetse n'uturere two mu ntara y'Iburasirazuba bw'Igihugu nyuma ikazakomereza mu tundi turere nyuma yuko bizagaragara ko iyi gahunda nshyashya yagize akamaro abaturage bamwe bagize impungenge ko iyi miti igiye guterwa mu myaka yabo ishobora kubagiraho ingaruka Dr. Mbituye Umuremyi Aimable asobanura abaturage ko badakwiye kugira impungenge
ntabwo ari umuti twakwita ko ari umuti ariko ni amabakteri cyangwa se tunyabuzima dutoya cyane dusanzwe n'ubundi tubana natwo aho dutuye ahantu hose nitwo rero twagiye dutunganywa tugakorwamo ku buryo tumera nk'ibyo kurya by'amagi y'imibu nibwo ngo ntabwo ari umuti rero udasanzwe wundi yongera ahubwo ni ibyo binyabuzima bigenda bikorerwa mu buryo bwihariye kugira ngo bibashe gukorwa nk'ibiryo by'imibu hanyuma ya magi y'imibu uko agenda ajya kurya twatunya buzima dutoya hanyuma ya magi y'imibu agahita apfa ibyo urumva ko ntabwo byakwangiza n'ubundi ibindi binyabuzima
imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2012 abantu 180,000 aribo bagannye amavuriro anyuranye bivuza malaria mu gihe mu myaka ya 2015-2016 abagera kuri 4,000,000 barwaye malaria u Rwanda rufite intego y'uko muri uyu mwaka wa 2018 malaria yaba yagabanutseho 5%. Indwara ya malaria iza ku isonga mu zitwara amafaranga menshi mu Rwanda mu karere kamwe konyine iyo hatewe umuti inshuro imwe bisaba amafaranga asaga miliyari 1,200,000,000 y'u Rwanda ni ukuvuga ko iyo habayeho gutera imiti mu turere 5 cyangwa 6 bishobora gutwara amafaranga asaga miliyari 10 ari igikorwa cyo gutera imiti cyonyine leta y'u Rwanda kandi yashyizeho izindi ngamba zo kugabanya malaria aho ubu abajyanama b'ubuzima basigaye bavura indwara ndetse bagatanga imiti kandi abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bigaragara ko batishoboye bakavurwa malaria ku buntu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ejo ku munsi wa kane yatangaje ko agiye kurwanya igiturire mu buryo umuntu azofatwa yagitanze cyangwa yacakiriye naho azoba uwo mu muryango wiwe atakigongwe azogirirwa menyesha makuru wacu ari Nairobi Eloge Wirikaneza niyo nkuru aduha
Yugururi ikoranero ridasanzwe ry'imigenderanire mu bijyanye n'ubutunzi n'urucuruzwa hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kenyatta yihanikirije Abanyakenya kwirinda kuvanga politike n'urugamba rwo kurwanya igiturire. Umukuru w'igihugu cya Kenya yemeje ko nahazoba ari umuntu wo mu muryango wiwe aramutse yagiriye igiturire atakigongwa azogirirwa. yabishimangiye afatiye kuri mwene wabo hari hagize imitsi hakwiragizwa ko muri kahise yoba yarinjije ibintu byinshi mu gihugu atamakora arishe.
I have full confidence.
Mfise icyizere mu bisata dufise kugira ngo bikora akazi kavyo. Abantu bamaze iminsi bavuga ngo mwene wacu mu minsi heze ibinyabiriya. Jewe navuze ntibagenzi. Niba hari icyo yagirizwa nabazwe. Dutegerezwa gutangura kwizera inzego zacu ko zizokweza intungane zigacira imanza abanyabyaha.
The guilty.
Robert Godek na waseruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya akeza leti harubu asigura ko yagerageje kuzura ubutunzi bwasa n'ubwahambwe. Bwana Godek yanasezeraniye Kenya ku igihugu ciwe kizofasha kugwanya igiturire mu nzira zose zishoboka. Igiturire kirabangamiye kazoza muri Kenya kandi kiriko kiramunga igihugu mu nzira zitandukanye bikabangamira umutekano na demokarasi bikabuza abagwiza tunga kuza n'akazi kakabura rero bitegerezwa guhagarara. Igiturire kiraruhije abanyakenya ni gihe cacho co kurangira. Twakiranye urweze ingingo ya Perezida Kenyatta yo kugituza hamwe n'utwigora rikaragira co kimwe n'abandi bategetsi benshi muri leta. Abagwiza tunga barenga 60 baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bitavye iryo koraniro ridasanzwe. Bashize umukono ku masezerano y'ubutunzi yo gufashanya mu bisata bine nyamukuru. Harimo kuronsa abanyagihugu imfungurwa zikwiye no kugwanya inzara, kuronsa uburaro bwiza abanyagihugu hamwe no kubashikiriza ubuvuzi bwiza. Umushikiranganji w'akazi muri Kenya yemeza ko ari intambwe idasanzwe ku gihugu ciwe. Nina mihambaye kuko Perezida wacu n'igihugu cyacu bashizeho gahunda yihariye kuko bazanya abantu bazozana ivyangombwa mu iterambere muri Kenya yacu. Ibyo nivyashika ngaha hazoca hakurikira ubutunzi abantu bacu bazoca baronka akazi tuzoronka ibicuruzwa binadushoboze guhiganwa n'ibindi bihugu. Ishirahamwe rikorera mu gisata cyo kubaka amazu Unity Homes riri mu yari yaserukiwe. Urirongoye yemeza ko izofasha mu kubaka uburaro bwiza ku giciro gito cyane kandi ko mu bisanzwe ata muntu yarakwiye kurara habi canke naho ngo abura hakiri ku musaya. Ntankeka ko leta yabonye ko ibi bisata bine ari byo by'ingenzi bitegerezwa gutezwa imbere. Nibaza ko ari inkora mutima kuri leta. Umuntu wese arakeneye inzu, abanyakenya barakeneye uburaro bwiza no kuvurwa neza. Ibi ni bisata bitegerezwa gushirwamo inguvu kandi ndazi leta iriko ibifata mu nzira nziza igira n'utwigoro two kuzibira ibihengeri bihari. Irikoraniro ridasanzwe mu bijanye n'ubutunzi n'urucuruzwa hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabereye mu bigo bikuru vya ONU ku mugwa mukuru Nairobi. Irikoraniro ryitabwe n'abategetsi batari bake harimo icegera c'umunyamahanga wa Amerika ajeje urucuruzwa mpuzamakungu Gilbert Copeland. Eroje wurika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya uyu munsi nakaruhuko ariko ejo kwa gatandatu imikino ya kimwe cy'umunani nibwo izatangira. Ubufaransa buzakina na Argentine saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, naho saa 2 y'ijoro ejo Uruguay izahura na Portugal. Utsinzwe muri kimwe cy'umunani ahita yitahira. Niko se Fide, iyi mikino urayibona gute mu magambo make cyane?
Ni mikino ikomeye cyane, ni mikino ikomeye cyane uravye Ubufaransa na Argentine gushika ubu. Naho ari bihugu bifise kahise mu mateka yawe ikomeye mu mupira w'amaguru, nta kintu kinini cyerekana inguvu abantu bari babiteze ko barashobora kwerekana. Ariko nk'uko bivuze, ubu tugeze mu rugamba aho rugamba rukomeye rurakambye, ubutazokina neza arata.
Noneho rero Portugal na Uruguay urabibona ute?
Uruguay n'umugwi ufise abakinyi b'inyuma bateye ubwoba n'abakinyi bari imbere bakomeye nka Edison Cavani na Luis Suarez. Portugal ifise Ronaldo uravye Portugal umupira wose n'abakinyi bose babubakiye kuri Ronaldo.
Ariko baramufasha neza kugeza ubu
ariko araho yidoga avuga ko batakora ibikwiye kugira bamufate mu mugongo. N'urukino ruzobara ukomeye cyane, defense ya Uruguay irateye ubwoba.
Shuti zacu rero naho ngaho rero amakuru yacu ahumurije. Turabashimiye cyane kuri mikoro mwari muri kumwe
na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi, maze rero muzagira weekend nziza, murakarama.